yimumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'ikiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushyikirizwa nanjye Aloys Bigirimana. Abarundi batandukanye barabandanya basaba ko inyuma y'amatora babwirizwa kubana mu mahoro.
Kugira ngo abanyamigambwe babane mu mwumvikano, umuti wari woroshe. Mugabo kandi n'ukuntu gusosa n'usosa cyane. Bateza kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwiye n'icyo umuntu amari igihugu.
Uyu ni umurundi ahamagarira bene wabo kubahana no kubana mu mahoro mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu habandanya kwibonekeza ukutihanganirana hagati y'abadasangiye ibyiyumviro bya politike. Muri aya makuru kandi turagaruka no ku itangazo ry'abepiskopi katolika bashikiriza ibitagenze neza mu matora ahitiye mu Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ikiganiro iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Waramutse abayisi namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri Somalia abasirikare 8 ba leta bishwe ku munsi wa kabiri igihe bombe yaturika igaturitsa imodoka barimwe hafi yahitwa Golowale, aho ni ku birometero 40 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadisho. Umutegetsi akomeye w'umusirikare atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko abandi basirikare babiri bakomeretse, umwe muri bo yakomeretse bikomeye cyane. Imodoka iyo bombe yaturikije yari imwe mu modoka zitatu z'igisirikare zari zivuye mu kibanza cya gisirikare cyahitwa Kalimou zigiye mu gisagara cya Balad igihe iyo bombe yaturika. Ibiziga by'abasirikare bapfuye byajanywe mu gisagara cya Balad kugira bishyire ngugwe. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab wari yitiriye igitero cyo ku munsi wa kabiri. Umusirikare mukuru ayoboye igisirikare cya Somalia ntiyishuye telefone yiwe igihe yahamagarwa na radio ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali. Tubandanize muri Afrika abacuraranzi n'abandi bantu rurangiranwa barenga 100 bo mu karere ka Afrika n'abo hanze yako karere bagirishije igiteramo hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Television amajana 200 zo muri Afrika zarerekanye ico giteramo co ku munsi wa mbere, umunsi wari wahariwe Afrika. Muririmbyi rurangiranwa mu gihugu ca Senegal Yusundu na Angelique Kijo muri Benin bari muri abo bacuraranzi. Igiteramo cabo bacuraranzi cari kigenewe gukangurira abantu kuvyerekikiza c'umugera wa corona. Umucuraranzi wo mu gihugu ca Mali Sidiki Diabate yatangaje igihe ico giteramo catangura ko Afrika izo subira kugira inguvu inyuma yo kwikiza c'umugera wa corona kirangiye. Yavuze ko abanyafrika bagiye hamwe atakizo batsinda. Abacuraranzi Salif Keita wo mu gihugu ca Mali, Falai Ipupa wo muri Republika ya Demokrasi ya Kongo na Femi Kuti wo muri Nigeria nabo nyene bari mu giteramo co ku munsi wa mbere. Abo bacuraranzi baririmba bari mu ngo zabo canke bari muri studio. Yusundu ari mu bateguye igiteramo co ku munsi wa mbere yavuze ko abacuraranzi bashobora kugira uruhara rukomeye mu bintu bitari bike. Abagize umugwi rurangiranwa wa Zouk Kassav n'umugwi The Wailers Band washizweho n'abahoze bacurarangana na Bob Marley nabo nyene bari bitavye igiteramo co ku munsi wa mbere. Naho muri Zambia prezida w'ico gihugu Edgar Chagwa Lungu yaragira ikigongwe abagabo babiri babana nk'abubakanye bari baciriwe imyaka 15 y'umunyororo mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze hisunzwe amategeko yo mu gihe ca gikoloni. Dosiye y'abo bantu yarateye ibibazo hagati ya Zambia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Japhet Chataba afise imyaka 39 na Steven Sambo afise imyaka 31 bari mu banyororo 3000 bagiriwe imbabazi na Perezida Lungu ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye mu ntumbero yo kwibuka umunsi wahariwe ubwigenge muri Afrika. Mu camanza wa sentare nkuru muri Zambia yari yaciriye Japhet Chataba na Steven Sambo imyaka 15 mu nyororo hisunzwe amategeko aziririza imibonano mpuzabitsina hagati y'abasangiye ibitsina. Iyo ngingo yari yanebaguwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zambia Daniel Food yari yatangaje ko ico gihano cari kirenze urugero kandi ko vyari gutosekaza isura y'igihugu ca Zambia. Mu kiringo c'imyaka 10 irangiye ibihugu bitari bike vyo muri Afrika vyaragiranye ibibazo n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi kubijanye n'uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye ibitsina. Benshi muri ivyo bihugu vyo mu burengero bw'isi bisanzwe bifise uruhara ukomeye mu guha imfashanyo ibihugu vyo muri Afrika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. aho mu gihugu ca Cote d'Ivoire abategetsi b'ico gihugu batangaje ku munsi wa mbere ko batazoha agaciro raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoshirwa habona mu kwezi kuza ku ikoreshwa ry'abana mu gisata ca kakao. Ivyo kiretse abashakashatsi na Leta ya Amerika bemeye guhindura uburyo bakurikije mu kuyitunganya. Bitekanije ko iyo raporo ishirwa habona ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ikaba yasanze abana bakoreshejwe mu mirima ya kakao muri Cote d'Ivoire na Ghana kiringo c'imyaka 10 irangiye. Abategetsi ba Cote d'Ivoire bavuga ko badashobora kwemera iyo raporo mu buryo itunganijwe muri iki gihe, bamenyesha ko irimo ibintu atari byo. Ivyo uko ivyo bizotebesha isogwa ry'iyo raporo ntibitomoye. Tuve mu karere k'Iburayi dukubitire muri Hong Kong, aho umuryango w'umwe bw'Uburayi usaba Ubushinwa kubahiriza ubwigenge bw'iyo ntara. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi wabitangaje ku munsi wa kabiri ni mu gihe Ubushinwa bufise imigambi y'ukwemeza itegeko ryerekeye umutekano muri iyo ntara. Umuryango w'umwe bw'Uburayi umenyesha ko uha agaciro kanini ivyerekeye gukingira ubwigenge bw'intara ya Hong Kong hisunzwe ivyigiye guca Ubushinwa ciyemeje imbere y'amakungu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang yashikirije itegeko ryerekeye umutekano rigenewe kugabanya ubwigenge bw'intara ya Hong Kong. Tekanije ko iryo tegeko riganirwa mu ikoraniro ry'umugambi uri ku butegetsi mu Bushinwa ikemezwa ku munsi wa kane. Naho igisirikare cya Amerika cyagirije Uburusiya ko bwarungitse indege z'ingwano muri Libya. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ku munsi wa kabiri ko Uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri Libya gufasha abacangero b'Abarusiya ariko bashigikira inteko za General Khalifa Haftar ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero byazo ku murwa mukuru Tripoli. Amara abategetsi b'Uburusiya bavuga ko ivyo vyagiriza ari lementanye. Igisirikare cya Amerika kivuga ko indege z'ingwano z'Uburusiya zaherutse gushika muri Libya ziciye muri Siriya, aho zasizwe irangi ryo kuzihisha ko zije zituruka mu Burusiya. Igihugu ca Libya muri iki gihe ciciyemo amareta abiri, leta iri mu buseruko bw'igihugu ikorana na General Khalifa Haftar hamwe na leta iri ku murwa mukuru Tripoli mu buraruko bw'igihugu ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Fidel Niyongabo, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyumvira mu Rwanda kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere turayahera mu Burundi. Ishengero Katolika mu Burundi iradoma urutoki ku busuma bwabaye mu matora aheruka kuba mu Burundi. Ni mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kabiri. Abasenyeri Katolika basaba ko umukandida yibwe yo kwitura ubutungane aho gukoresha ingufu. Mu gwiseni watunganije ayo matora wowo uremeza ko yateguwe neza. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba, ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'Abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo b'Episkopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Joakimu Ntawundereye n'umukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika.
Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires.
Ati dutera ivyatsi bikorwa vyo gutera ubwoba vyakorewe abaserukira imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku vyegeranyo vy'ivyavuye muri ayo matora, kwiba amajwi canke kugagamisha ibitigira hatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko, kandi bigakorwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi. Kwirukana abaserukira imigambwe n'izindi ndorerezi mazi hageze guharura ibyavuye mu matora igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mutuzo tw'amatora abantu atabuze bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi ibanga mu guharura ritubahirijwe hame no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe Abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo gusa bahamagarira ubona ko yarenganejwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu
face à toutes ces irrégularités et bien d'autres nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice au résultat approprié.
Turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hame n'utundi tudakwiye gutuma ibitigiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi uko biri kose uko twiyamiriza ko karenganyo ni nako twiyamiriza wowe wese yohirahira gakoresha inguvu n'igikenye mu kwanka ibyayavuyemo uwumva atagononakewe ni yiturinze inzego zibishinzwe zimutunganirize turasaba ubutegetsi guhana bo shaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera baba batoye uyu cankuriya umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwashaka hanyuma rero dusaba abantu kwihereza Imana kuko niyigaba byose bagume batekanye
qui reste le seul maître de l'histoire et a gardé le calme.
Gushikubu umukandida hamaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa w'umugambwe SNL utunenge Rwasa avuga ko afite ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo byashekirijwe n'abasenyeri katolika ahajya bishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu
même en aveugle le verre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bonyene atabuze yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye kuko ivyegeranyo bitari bike d'office byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure
c'est de saisir la cour constitutionnelle
comme gwisene uje ro gutegura amatora wowo ntoca hijye no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza Pierre Claver Kazihise atwara mu gwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora
iyo ntegura rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bita amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro by'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco
ibiharuro ntabanduka by'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine zo kwezi kuza hagataho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72 ku ijana nayo SNL ronka ibice 24 n'uduce 19 ku ijana abitavye amatora barenga ibice 87 ku ijana Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe y'America
Mu Burundi kandi hasigaye gusimisi mike ngo sentare yubahiriza ibwizwa shingiro itangaze umukuru w'igihugu azosubirira kiyere inkuru nziza mu gihe kugeza ubu umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ukibandanya uhakana amajwi yatangajwe na Seni ku mugambwe CNDD-FDD watsinze ukwinubana hagati y'abanywanyi ba SNL n'abo umugambwe CNDD-FDD kurabandanya inkuru yakurikiranywe na radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD na SNL babandanya kurabana ayingwe n'ubwo mu Gwiseni wemeje ko insinzi ari ya CNDD-FDD umugambwe wa rusanzwe uri ku butegetsi amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe nuko hari abanywanyi b'umugambwe SNL muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi abadanaza mu birabo bamwe bamwe bo muri zone ya Rukecho muri komini ya Gusiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza babwirwa ko atacho bamaze muri iyo zone kubera babwizwa ko babatoye umugambwe SNL urongo iyo zone Minani Innocent yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza ahandi havuga inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine Mugongo Manga aho umugambwe SNL waronse amajwi menshi kurusha CNDD-FDD abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo mu ntara ya Kayanza naho muri komine Gatara umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yitwa Rebanywanyi ba SNL bashika 9 imbere y'umushikiriza manza muri iyo ntara abagiriza kuba barakubisa abantu hamwe nuko biginye insinzi bibaza ko bazoronka insinzi imbere y'urugo rwiwe ariko rero mu ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije aheje gutogwa yasabye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe
umugambwe sa FDD ukaba kandi usabarundi bose ko mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye munda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokrasi mu Burundi ntizokwigere ibaca mu myanya y'intoki aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubutindago wundi cyane ngo yigunge
ukudahuza ko abanyapolitike kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka 2015 abanyagihugu bakihama barabara biyamiriza ubutegetsi bwari bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko ishobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze ico gihe n'ubu nyene ubwo abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo ufatira ku mugambwe SNL utishimiye namba ivyavuye mu matora ukabugabirije kuja kwitura sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro kuri uwa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bipfuza ko abatwara bigaragara ko ivyo bitaye impunge ngo mugambwe watsinze amatora CNDD-FDD amakuru duhabwa na bamwe bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigina insinzi bahezwe gutangarizwa na Seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo kumugoroba abanyagihugu barafise icyo bahanura bagenzi babo ahorikiye mu migambwe
abanyamigambwe twategezwe kuba turi abantu twibuka ico tumaraniye ingene ikibano cyacu ico dusana murazi ko nta utagira ica sana n'uwundi
ngirango abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi no gusosa n'usosa cyane bategezwe kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwi ni ico umuntu amari igihugu no kuvuga bategezwe kugira ati yisi teza ku yo mutwe bwa mbere na mbere tuyifise ku burenganzira twese hanyuma ntagira uwumva yuko asumvye Burundi abandi
hagataha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu barabara y'igisagara cha Bujumbura no mu bisagara vyo mu ntara hagati nkangozi Gitega na Rumonge ahisoko ryacu yashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi cyo kimwe n'abasirikare ariko ivyo ntivyabuje ko hari kiziga cy'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitogwa kuruzi ruzibazi rugabanya makomine ya Rumonge na Bugarama muri yo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isazi ibiri z'agatondo muri quartier ya Cibitoke iri mu gisagara cha Bujumbura abajejwe intwaro bavuga ko arabasuma bari batorosa gasho kuri yo zone ya Cibitoke
banywanye bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,460, 15,675, 15,575, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000, 9,470, 1,000. n'13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu
mubandanya mumviriza radio ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara ibihugu by'ubwongereza na leta z'umwe za Amerika ntibivuga rumwe n'u Rwanda ku nyito ikwiye guhabwa genocide yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1994 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'u Rwanda bifuza ko yitwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 mu gihe Amerika n'Ubwongereza bashaka ko havugwamo n'abahutu ndetse n'abandi bishwe bazira kudashyigikira iyo genocide yari kirakorwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na Claude Ganza munyamagana.
Ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza kwisonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuri iki kibazo cy'inyito, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugira ngo ku mwaka utashye abazize Jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye. Mu nyandiko yashyizweho umukono na Ambasaderi wa Amerika muri ONU, yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha Abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya Jenoside yo mu 1994 isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ku bwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka Jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika, hishwe Abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga Jenoside mu bikorwa, ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira kwishyigikira igitekerezo cyo kuzirikana Jenoside yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura kwiza uburyo Jenoside yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya Jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bw'ibasimba gatahinduka kuko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha Abanyarwanda 8 bataragezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kelly Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, isoza ivuga ko yifatanyije n'Abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushima Inteko Rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanziriza mushinga y'icyemezo kuri Jenoside yabaye mu Rwanda, buvuga ko bishyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu by'Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, onigashaka indi yumvikanisha n'Abahutu n'abandi bishwe muri Jenoside bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'Abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi Jenoside bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya Jenoside. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994 kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusange impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'Abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibihugu byombi byemera. U Rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa Jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'Abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendereye ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikorana umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, aba ari Jenoside. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 6 z'ukwezi kwa 4 na tariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 harabaye Jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo itariki ya 16 ya buri kwezi kwa kane yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe nubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyokotutsi.
Abakuwe mu ngo zabo n'imyuzurira yasinzikaje igisagara cya Uvira basaba amashirahamwe y'abagira neza na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubafasha kubashira ahantu heza kuko aho bakambitse mu mashuri no mu mahema bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara ziterwa n'imibereho mibi babayemo. Ni inkuru y'umenshi makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abavanywe mu byawo n'ibiza byibasiye Uvira mu kwezi kwa kane gushize abagambitse muri site ya Sepejele iri Kavimvira mu birometero bigera kuri 5 mpaka w'igihugu cy'u Burundi bavuga yuko babaye mu buzima bubi kuko usanga bamwe bari mu tuzu dusakaje uduhema abandi mu dusakaje imifuka ishaje mu gihe hari abandi nabo basakaza ibirago hejuru bagashyiraho igice cy'amabati. Mali Floride Skujua ni umuyobozi uhagarariye site ya Sepejel irimo abantu bagera ku 1000 bavanywe mu byabo n'imyuzuri yibasiye Uvira aragaruka ku bibazo bafite muri aya magambo.
Tama wese aringa ntamazi yo kunywa aringa ndabyo kwifuka tufise amabashe ni make ya cyane hari abantu bamaze kuronka n'abandi nibamaze kutabyo bafise.
Riziki Evariste nawe kambitse muri site yabakuwe mu byabo n'imyuzuri.
Nta mahema dufite nta musitikere dufite turara hantu habi nta matera twaronse bamwe barapokera abandi ntibapokera turahangayise bashakisha ukuntu natwe budufasha abana bacu baba mu buzima bubi cyane ko baraguma bagwara malaria imibu ni myinshi turara habi bakajya nabi abana bakaguma kugwara.
Aba baturage bakambitse muri aya mahema ari hafi y'ibishanga bafite ubwoba yuko bashobora kwibasirwa n'inzoka hamwe n'imvubu zikunze kuboneka Kavimvira. Teresa Baraka n'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko twasanze ari kubaka akazu ko kubamo kuko aho yari akambitse muri iyi site yahunze inzoka.
Napfuye hariya kubera inzoka ziriko ziranyinzirirana mu nzu twese twahunze turiko twinzira uruhande hejuru y'inzoka zihe ziratwinzirana ziraza tukazibona naho bazica wapi ntizihera haraza zibiri zibiri zihekanye ziri ku murongo zikinzira mu mazu kandi inzoka nini nini zikomeye n'ibiboko biriko biratembera biriko bitembera tubibona nabyo nyine bizotomara.
Nabiri biri bidaki nawe yari asanzwe afite inzu kiromoni ariko yasenywe n'imyuzuri avuga yuko kubera gucumbika muri utu duhema bafite impungenge yuko bizatuma bo gutandukana kw'abashakanye.
Dufite ngaha nibuke cyane ni bubi raba nk'ubu turi ngaha muri kambi meze nabi cyane baduhaye akabashe kamwe kamwe raba ko twasize ku birago mu mabashe imashi yo baduhaye tuzu baduhaye mbonko James tabana nk'abana umunani fisi nk'aka kazu sinogeramo umwana mukanje bikaba bikacya biba bibaza ngende kujya mifasi ndi cyane mbo kugira nta negerane na mukanje ni ibintu bigoye cyane.
Andre Byadunia agarishira mu gya societe civile muri Uvira avuga yuko bakomeje gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubakira abaturage basenyewe n'imyuzuri kuvaho iyi myuzuri yibasiriye Uvira amashyirahamwe atandukanye abagira neza ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda batanga ubufasha bw'ibiribwa n'amafaranga ku miryango ye bakuwe mu byabo ariko bakaba bataratangira kubakira abasenywe ibyabo bakambitse mu mahema mu mashuri ndetse no mu nsengero. Mwamenya yuko muri raporo ya UCASID Kivu iheruka gusohora muri uku kwezi kwa gatanu yavuze yuko inzu 27,220 zasenywe n'imyuzuri naho abantu 86,000 bavanywe mu byabo n'imyuzuri muri bo 37,000 bari mu masite 40 mu gihe abandi benshi bakiriwe n'imiryango itarasenyewe. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
tuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi Mukbile Yabaro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugira umunsi mwiza mwari kumwe nanje Aloys Bigirimana.
missing on me. She came with you and left with me. I